Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika giye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mbibineza nshuti mwese namwe bakunzi ba Radio Ijwi ya Amerika. Muri kumwe na Frederic Nkundikije. Ikaze mwese mu kiganiro mwisanga.
Muri usanga ni ikiganiro cy'izwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu Gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba watumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga. Abantu bitwaje mipanga barateye umutekano muke kandi baramaze gukwiragira mu mazone atandukanye mu gisagara cha Bujumbura nkuko byashikirijwe n'umukuru w'ico gisagara mu ndwi iheze Freddy Monimpa. Subwa mbere abantu bitwaje mipanga bavugwa mu micungararo ya Bujumbura barigeze kuvugwa muri kati ya Kibenga zone Kinindo, ariko gishasha muri iki gihe nuko batandukiye amazone ya Ngagara na Gihosha. Mu ntumbero yo gutuza uyu murwi, Mbonimpa yakoresheje inama abajijwe intwaro n'umutekano mu gisagara cha Bujumbura arahiza aributsa ingingo zimwe zimwe zikwiye gufatwa buno nyene kugira ngo abo bantu bitwaza mipanga mu ijoro bamenyekane bongere batuzwe. Mbega amakuru y'abantu bateze umutekano muke mu Burundi barimo abantu bitwaje imipanga mu yavuga ko iki ikintu mwoba mwibaza gituma haba abantu bitwaje imipanga batarubika canke bica abandi niki ku bwanyu ubugizi bwa nabi nk'ubwo bworangizwa niki. Ivyo ni bimwe mu bibazo tugiye kuyaga n'abatumire bacu uyu munsi barimo Olivier Nkurunziza umunyamaga mukuru umugambwe ipona kaba kandi n'umuvugizi wabo Mireneza Olivier Nkurunziza.
Mwiriwe neza kundikije kuwa mwa turakengurutse.
Mura kumengaho Ibujumbura.
Yego turaho turakomeye turamahoro.
Ni byiza cyane rwose turi kumwe kandi na Georges Nikiza umunyamabanga mukuru w'umugambwe Hanak no kuvuga Rassemblement National pour le Changement. Mwiriwe neza Georges Nikiza.
Mwiriwe cyane kuba mwadutumiye kandi turashimira turamukije n'abantu bose batumbiriza. Ariko nagira ntibire gatoya ndi umunyamabanga w'umugambwe ndi umuvugizi w'umugambwe Hanak.
Umuvugizi murakoze cyane rwose. Murakomeye namwe ngahe Bujumbura.
Turakomeye akazuba gusa.
Yego mire. Imbere yuko mudushikiza rero ivyiyumviro vyanyu ku mutekano muke uterwa n'abantu bitwaje imipanga, reka tubanze dutega amatwi umukuru w'igisagara ca Bujumbura Freddy Mbonimpa avuga kuri ico kibazo mu nama yakoresheje.
Muramaze iminsi mwumva yuko hari abagizi ba nabi basigaye bategera abantu ku miryango bakabambura bakabatemagura ntirikiri banga, ariko aba bigira ivyo vy'ibipanga nibaza ko hariho ntiyaba hariho tuwasambura kuko urabona ko ari byabyutse. Kera twavuga mu Kibenga Kanyosha ubigeze Ngagara bigeze Gihosha, kandi rero barazaho batema umuntu nivo n'ugutwi. Uyu mutsi ucucika ukabura amaraso uramuzi memba akamara yarafite mu bintu bijyanye na culture n'umuziki ntiyavuye aho n'abandi batema.
Mbonimpa yarashikirije kandi zimwe mu ngingo zigiye gufatwa mu buryo bwihutirwa.
Turiko turakoresha yandi makaye domenage ajohabwa abarongo ya amazone n'abajeje igipolisi bayabone kubira tumenye ko umuntu wese yanditswe. Ivyo nta negotiation tuzogira control bama bayigize, hanyuma aho dusanga bitameze neza dukosore tunahane.
Mushyane dutangwe kuri mwebwe Georges Nikiza, ku bwanyu abantu bitwaje mipanga bo bafise iyihe ntumbero bo tuzwa n'iki?
Sinumvise ikibazo neza, ariko
abantu bitwaje imipanga botuzwa gute? Intumbero yabo yo ari ihe ku bwanyu?
Ego biragoye cyane kumenya intumbero yabo bantu, kuko kugira ngo umuntu amenye intumbero nuko baba fashwe ne na polisi hanyuma bakabazwa igituma ibyo bintu biba kuko mu majambo medora vire yavuze nta abantu yafashe nta abantu yavuze ko abantu bari bo ababikora ariko nuko ngahambisa cha Bujumbura bintu bimisi biba ndetse isimo kisa cha Bujumbura twafise nabandi yitega muri komine rya Sotase n'umuntu yatemaguwe ibipanga nkuko nyene urumva rero igihe abapolisi badafasha abantu abarije umutekano kugira ngo bababaze by'ukuri icyo bashaka abatuma biragoye nk'umugambi hanafi kumenya intumbero y'abo bantu icyo umuntu yavuga gusa ni uko ari abicanyi n'abambuzi bakwiye kurwanywa
ku bwanyu uruhara rwa polisi eka abajeje umutekano abanyagihugu eka gukorana kwa nyabutatu nk'uko babivuga ikintu cyo kurwa kugira ngo icyo kibazo gihagarare maguru mashya n'iki tukiri kuri wenyene n'ikizi
ikintu ubwa mbere hoho birababaje cyane yuko abantu bashobora gutera urugo rw'umuntu mu gisagara ukuntu abantu babayeho usanga imihana yegeranye cyane ugasanga iregeranye ku buryo umuntu yokwiyumvira yuko hamwe umuntu atemye umuntu hamagatabaza yuko bomufata hanyuma kuva muri iminsi hariho abapolisi bita ko begeye abanyagihugu police de proximité hakaba n'abanyagihugu byumvikana rero ingene umuntu ashobora gutera umuntu ku rugo umuntu agatabaza akabura n'umuntu amutabara ikenewe rero ni ikintu bavuga mu Gifaransa conscience collective kera abantu baratabarana ariko by'ukuri ko umuntu abibona umuntu aravuze induru ko yatemaguwe abantu bakidaga ibintu bikabuko ntagire umuntu afatwa ntagire ugutabarana byumvikana yuko hariho agahaze muri ya nyabutatu na kongo ni nyabune yuko hakira agahaze hari ibintu bohindura cyane cyane abantu bagatabarana kuko ntibyumvikana igihe umuntu ashobora gutera ngaha mu gisiga abantu begeranye cyane cyane ibintu bamwije abantu baguma biryamye nk'uko umenga nta kibaye abapolisi nabo bakari mu gisaga turababona imisi turababona ariko gushaka kuri isaha ntibaraduha n'umuntu umwe yafashwe kugira ngo ashobore kubazwa tumenye ibyo arize kuko iyo umutekano mwe kuri bose yaba umunyamugambwe yaba ubusenga yaba utari ubudasenga yaba abantu bose ntituzi ubutemwa ntituzi uramukiwejo ni uko ibyo bintu bisa n'uko biteye ubwoba ngaha mu gisagara ni uko rero abantu bahagukira conscience collective ni ukuvuga kwikubita agashi kwa benshi abantu bagatabarana
namwe mushya ntayo rivi nkunziza ndababaza ikibazo nabajije mushya ntayo nikiza intumbero y'abo bantu ku bwanyu iyo bari nk'iyi
kumbure kuko umuntu ugira avuga intumbero ne nuko abayizi ariko kwari ukuvuga yuko ubwa mbere bibabaje kuko ubwicanyi buriko buravugwa bw'abantu basanga abantu ku miryango ku mazu cane cane igihe abantu batashe bafatira ku maportayi ku miryango turavye nk'ibiheruka kuba kuri wahoze ari umukuru w'igisagara ca Bujumbura bakamutemera ku muryango biraboneka neza ko ari ubukozi bw'ikibi kuko harimo niyokwiyumvira ati bo barabantu babasuma kugira baje kwibibi mugabo n'umuntu agutema kugira kwice hanyuma akiruka twebwe rero intumbero ya mbere y'ibyo ni ubukozi bw'ikibi ni ukugira ngo abantu bagire uruhagarara mu gihugu babone yuko atamahoro n'umutekano ikaba rero imigwi y'abantu imaze gutandukira nk'uko mwabivuze yari mu bumaruko bw'igisagara bikiraja mu buraruko twebwe rero mu mugambwe w'abadasigana ikorona twama twiyamiriza ikintu cyose kiza gisesa amaraso mu Barundi ubwicanyi nk'ubwo rero ni ubwicanyi umuntu akikwiye kuraba cyane cyane akaburaba mu mpande z'ubwa mbere z'uko inzego zijeje umutekano zitegerezwa gutembera zikaraba neza yuko umutekano w'abanyagihugu umeze neza ni nacyo gitume tuvuga duti tugasaba yuko ibyo bita komite mixte de securite zirimo makaratse yose ziri no mu mitumba yose y'igihugu ko zarashizweho zokora kugira ngo abo bantu mu butandukane bwabo nk'uko umuvugizi w'umugambo nake ariko abivuga bumve ko bose bahamagiriwe kuja mu mutekano bakicungera kuko mu gihe tutarafata abo bantu mugabo ngo bamenye ababikora n'ababatuma birumvikana neza ko abantu bazogomana ubwoba bakagumana amakenga twebwe tusaba yuko intumbero y'ico kigi ari ubukozi bw'ikibi bwo kugira ngo abantu bagume mu ruhagarara mu gihugu nk'iki cy'u Burundi abantu bamana uruhagarara bavuga bati nibuca nibuca niwanje sinza kuhinjira
ibikorwa by'iterabwoba nk'ibyo byarigeze kuba haraheze imyaka itari mike mu Burundi aho havugwa abantu barukoti nabo nyene batemagura abantu aho hoba hari isano hagati yabo barukoti hamwe nabo
biragoye kuvuga ngo isano ni ariko turazi ko mu gihe yemirije amatora haravugwa ibya rukoti haravugwa ibya gashinge hakavugwa kugira ngo abantu baje mu ruhagarara ariko rero ibi byo byose ibintu bivuga ngo nuko byimirije amatora gusa haraciye iminsi n'ubugizi bwa nabi bw'abantu bafata abantu bakabatema kandi abo bantu ikibabaje gushika uno munsi ntabwo barabafata icyo twimbira umukuru w'igisagara cya Bujumbura yavuze nuko abantu bobihagurukira mbere baratevye kugira ngo babanze bafata abo bantu icya mbere nuko abantu bakizura bakayirira mu ijoro atari abapolisi atari abaki abo bantu babafata bakababaza kuko atari komite mixte de securite nta bandi bantu bari bakwirebera masaha ingeye nibyo nta couvre-feu iriho mugabo nta bantu batandukanye umuntu atazi iyo baje bava baba mu quartier ugasanga umuntu yabunze inyuma y'umuryango kandi abapolisi biranagoye kukaba nkako kuko ndo bazocunga inzu ku nzu mugabo abarundi bagiye hamwe bakabyicarira nta kigera kinanirana ko ubukozi bw'ikibi nk'ubwo babutuza mu gihugu
tubibutse inshuti muri Seco muri kumwe n'abandanya kumviriza radio y'ijwi ry'Amerika turi kumwe na Innocent muri Veneza
ekonda bomba
muri hega Innocent
ndekaa mukanyo washa mu gitaka cha Bujumbu
kandi kazina kawe ninde
Nduwimana
murafite ikibazo murafite icyumviro turiko tuvuga cyane cyane ku mutekano muke urangwa muri iminsi mu micungara ya Bujumbura aho hari abantu witwaje ibirwanisho imipanga batima abandi
kome nk'ubu twemereje amatora barupanga cyama byashitse bakaje gutera cyane cyane ku mupaka u Rwanda n'u Burundi mu Cibitoke niho bakaze umva iyo hemereje amatora abagize zanari bamabaje natwe ubu tubabonye ubu ntibyo bihanganira ni kutatira abacunga hakireka hama bari kitse no kuza rimwe rimwe aha mu kanyosha turabatesha bariruka urumva ubu kubera hemereje amatora haza abantu benshi gutera ubwoba abantu ubu ndibaza yuko ubu bikaze mu bice iyo za Cibitoke kubera ari ku mupaka niho ntabo b'imipanga bakaze ariko bari baraje n'umukanyi washa turabatesha mu gabo ubwira tubabonye icyo bihanganiranye
amakarti bavuga ko abo bantu bari muri nka Kinindo Kibinga ikahakaba hagiyemo na Gihosha muri iki gihe aho yubanza ntaho twumvise murakoze cyane rwose Nduwimana Innocent reka duhe ijambo kandi Martin mwiriwe
mwiriwe cyane
muri hega Martin
ndi mu ntara ya Cibitoke
yego kandi kazina ninde
nisengiyumva
mwafite ikibazo mwafite icyumviro
n'icyumviro kandi ndafite n'ikibazo
yego
ubwa mbere nashaka by'ukuri kuhanura bene wacu abarundi amatora bayisigura itariyo bagaca bafata gereje amatora bakagira ubugwi bw'inkozi z'ikibi bakica bene wabo by'ukuri abarundi ibyo bintu barakwiye kubireka kuko nabo bizapfa bibashitanye amatora ni uburyo bwiza bwo gutunganya igihugu ntabwo ari uburyo bwiza bwo kwica bene wacu ikindi ni ikibazo nagomba kubaza babigejwe usanga by'ukuri kugura utwo tugwi dukogwe haba hariho ugusamara k'ubutegetsi byasaba rero abo bantu kuko ari inzego z'igipolisi abasirikare hari n'abenegihugu mbere bagejwe iby'umutekano nta kuntu rero abo bantu boza barasa kenshi kugira ngo bawunganye umutekano murakoze
Martin Sengiyumva reka dushikirize ibyo byiyumviro byanyu abashinga nawe turi kumwe reka dutangwe kuri Olivier Nkurunziza ibyiyumviro bishikirijwe na Innocent na Martin mutubwe ku ijambo
numvise ubwa mbere bavuze bati byukuri yo imirije amatora mu Burundi hari ibintu biba by'ubwicanyi byo gutera ubwoba ati none turipfuza yuko abarundi bomenya yuko tuvukana amatora ahera ibyo ndabishigikiye cyane ningendo cyane cyane yamiba kugira ngo abantu baje mu matora bari mu ruhagarara umwafise ubwoba ariko kandi ubiravye ibiriko biraba ntawe havuga ngo ni umunyamugambwe uca muri yabitana kuko turabona yuko baba ari mu mugambwe uri ku butegetsi baba ari muri abatari ku mugambwe uri ku butegetsi bibahitana mubirumvikana ko ari iterabwoba n'ugira ngo abarundi babone yuko igihe twimirije amatora hari ibintu byaduka nico gituma kama tuvuga twebwe abanyamigambwe twebwe yaba leta kandi yuko ari ugufata ingingo nk'izo kuko nk'uko mwabivuze si ibintu bishasha n'ibintu bimaze kuba no muri kahise bikatubera icigwa tukamenya duti igihe tugiye mu matora cyangwa nk'imirije ibihe by'amatora ukuntu abarundi bakwiye kwigenza kugira ngo ubukozi bw'ikibi nk'ubwo abantu bazana akugwanye twebwe yo mu muganga w'abadasikana nta kindi twama tuvuga duti amatora yose ategereza kuba abantu batekanye mu mutima batekanye hose kugira ngo atore atekanye twebwe rero twiyumvira ko arico gikoba kiko turavuga ko umukuru w'igisagara cha Bujumbura ariko yabyumva nawo muri leta ba musitanteri harubuze ko muri ntara ya Cibitoke biriyo nibyo kugwanya tukamenya ababituma n'igituma babituma ico rero ni ikintu gikomeye cyane gisaba ko abarundi bafatana munda bakumva ko igihe cyose amatora ahera cyangwa adahera igihugu cy'u Burundi tukuma tugisangiye ariko atanya gupfa atani yindi mpamvu nimwe yotera mu gihugu kugira ngo ako kajagari nkako kabe mu bantu ico dusaba ari abarundi nuko abagusima hanyuma tukicungera kuva kera abarundi bamwe bicungera
ariko amatora atekanijwe mu mwakuza
yego
none
amatora nibyo ategekanije mu mwaka uza mugaba hasigaye amezi 10 n'abantu bahabiharura nk'umwaka umwaka nushika ariko twebwe ico twaba tuvuga n'ubwicanyi tudashobora guharura gusa mu matora nuko twama tubibona mugabo twama tubibona mu bihe nk'ibi ariko mu mugambo w'adasigana ico twari tumaze kubona nuko ubwo bwicanyi bwa barupanga bumaze iminsi buba nibubaye mu mwaka nuko yimirije amatora haraciye mbere ikiringo kirenga umwaka hafi imyaka 2 biriko biravugwa mu Kanyosha biriko biravugwa mu Kinindo n'ubu rero umva ko byatandukariye ahandi no gucingera rero ntibihaze bica bifata ngo byitiranye n'amatora ariko igipolitiki kigeje kugwanya ubukozi bw'ikingi binyicho gushiremo ingufu bukore kandi na ya makomite ajejwe umutekano akore mu butandukane bw'abarundi nihagira bikika muciza nk'icyo abakajagari karengere
namwe mushana ye George nikiza ku yozo vya bajije bona bashinga hayi babiri Nduwimana Innocent na Martin Singiyungu
ego yunosa asa nuko avuga yuko ibintu bya barutanga byaho bifatanye n'amatora ariko kubwanje nako kubw'umugambi kanake dusanzwe tuvugira nuko ubwicanyi bumaze iminsi bya barutanga biramaze ibitari mike tubyumva biba abantu batabaza yuko hari abantu barutanga bari kudatima abantu noneho n'ukuntu gisigaye cya Bujumbura yaranabyemeje icyo twosaba gusa ni uko ababicanyi abantu bariko barica abantu bakwitwipanga bitokono n'amatora ngo abantu babyitwaze babitwije mu matora bihimeze nabi ni uko abapolisi administration abantu babijejwe dufate abo bantu kugira ngo tumenye ibyo ari byo tureke kwiyumvira ngo byoba bifatanye n'amatora cyangwa ngo byoba bifatanye bifatanye n'ibindi bishobora kwiyumvira ni kurindira yuko rero igipolisi n'ababijeje bashobora kutubwira by'ukuri abantu bari bo icyo bagamije nibaza yuko tuba twihuse tuvuze yuko bifatanye n'amatora icyo niyumvira gusa ni uko ikibazo cyo kudahana ibyaha cyane cyane izi nguvu nke tubona ziriko zibonekeza mu byerekeye uguhana ibyaha nibyo bituma kumbure ubwicanyi bukomera ntibyumvikana ingene abantu batakibona ko ubuzima bwa kiremwamuntu atakiba ukimaze ugasanga abantu baricwa ku munsi ku buryo umuntu aba yumvira ati kuzimanganya ubuzima bw'umuntu bisanzwe menga n'akazi menga bibyabaye ubuhizi nico gituma dusaba yuko ubutungane igipolisi inyabutatu igikomite do security basize mu mitumba yose hageze kwikora bafite ingingo zikomeye kugira ngo noneho aba barukosi niyo bavuye n'ababatuma baza baduteranya atacotse ngo turapfa muri iki gihugu nicyo gituma rero kuteka jenoside yazize z'amatora nabivuga uko hanyuma nkashikira cyane uyu Matias yavuze yuko abicuhejwe
Sungguh sangat kemeja madu kemeja.
Ego.
Hari ini cuma tu cuma tiga zaza. Nikuti kau bukango mengurung. Ego orang macam mana zeku? No, ni tu kau ada mana tu cuma tu bukan orang yang awak mahu jual jenga. Kali awak wajar tu tu. Kau ni jual mahu cuma mahu jual jenga. Mahu pun boleh aku. Walau mana amat teror orang orang tu gula. Azos pun dah jual nenja. Kau ubi yang jual orang macam ni sudah utah. Hari ko awak mahu mengurung tu hari yang aku gak sekarik. Ibu ni aku meringin aku. Nkabo batwara imigambo yabo igiti cyabo barimo barakora iki barimo barakora iki kugira ngo biyungire aho baje mu ishaka rimwe ubundi bafata umukandida umwe wenda zaba bafite mu bafite iki imigambo yo cyangwa bafite icyizere wenda mu matora yuko bashobora gutsinda ariko je ndi kubona yuko nta cyizere gihari kubera ko ndi kubona sindi byo gisa nuko yihariye igihe gucyuru ariko ikintu mbona nuko imigambo yose cyo kujya hamwe ikiyunga ubundi bagafata umukandida umwe bakamushyira imbere akaza ari umukandida atageze ahagarara akagize akareba nk'inzu cyangwa uyu cyangwa uri agatwarira abarundi bose kuko njyande abarundi bamwe ukajya uja muri Congo ugahura n'abarundi barimo barahunga ujya muri Tanzania ugahura n'abarundi barimo barahunga usenge rwo Tanzania aho bagira aba gafatwa nabi ubona mu Rwanda n'abarimo baraza ukayibaza ko bava ngo mu Burundi hari amahoro ko bava mu nzu ziri mu mahanga ziri gutaha ni kubera iki imbonera ko zikomeza gufata abantu nabi tensere mu ntara za Kirundo na Ngozi niho hantu ubona hari abantu baguma bava mu gihugu bagiye ni kubera iki ikomeza kuba kandi bavuga ngo mu Burundi ngo barimo barategura amatoranga amatora meza aho batwara imigambwe barimo barategura iki kugira ngo abarundi baze abarundi bose bari mu mahanga bizere yuko igihugu gifite umutekano uhagije nicyo kibazo nabaza murakoze.
Murakoze Jean Bosco, reka duhe ijambo abashinzwe turi kumwe. Olivier Nkunziza Jean Bosco ati ikibazo cy'abarundi babandaye guhunga muri iki gihe ikibazo cy'imbonera kuri abanyamigambwe muri kamukora iki
murakoze cyane yewe nibyo ndi ngaha mu gihugu cy'Uburundi kandi intara zitari nke ndazitemberera icyo namenyesha abarundi n'abatwumva mu makungu ni uko bamenya neza yuko dufatiye mu bihe byaheze by'ukuri mu Burundi nta barundi bariko barahunga benshi cyane nta bariho nk'uko byamyeho hariho abarundi bajya hanze n'abagaruka bashobora guhunga ingorane iyi cyangwa iriya ariko nta wubwa ngo hariho ikiza nk'uko twakibonye mu 2015 ngo abarundi bariko barahunga ku buryo budasanzwe uretse ko mbona n'abahunguka bona abahunguka hariho abahunguka kandi ikindi no vuga nuko mu ntara zose z'igihugu naho hariho abantu batembana ibipanga ntikuvuga ngo mu Burundi n'intara ntanyabagendwa abantu baragenda ariko naho aba umuntu umwe ahunze birumvikana ko ari ikintu kibabaje ishobora kuba umuntu ahunga ku mvo nyinshi imvo z'inzara imvo z'umutekano imvo z'ingorane abafise ariko twebwe mu muco twamenya nuko mu iki gihe turashima neza ko dusigaje amezi 10 ariko abarundi dufatiye mu bihe by'amatora biheruka nta barundi benshi bariko barahunga ariko ikintu yavuze bati hariho abantu bagenda kubera twumvise hariho abantu b'imbonerakure bari mu mitumba yose by'ukuri ko imbonerakure zibaho mu gihugu cy'Uburundi nta gitangaza kiriho kuko n'urwaruka ruri mu mugambwe w'abadasigana CNDD-FDD icyo twaba tuvuga gusa mu mugambwe w'abadasigana nuko tuvuga duti urwaruka ruri mu migambwe yose nirukurikize indero ku buryo atawuhohotera uwundi ku buryo tuzoja mu matora atawuriko arasimbanirako iyo ni imvugo rero tumaze kumva kandi maze kubaho kandi igihe cyose imbonerakure zisimbiye kwa dasigana zanze zigasimbira abandi twarafashe ingingo ko dutegerezwa gufata abantu bose bakabarira abo migambwe yabo ko dutegerezwa guhiganwa kandi tudahizanyayo icyo gikorwa kidasanzwe abantu bateza guhimiriza icyo yavuze nacyo ngo mbega imigambwe iri kwikora iki kugira ifatane mu nda izo ni programme za politique kumure zitajanye n'ikibazo cy'umutekano munsi twebwe umugambwe w'abadasigana no munsi gushika uno munsi tuzora mu matora kandi nta wundi mugambwe tuzokwifatanya kuko umugambwe w'abadasigana uri kwiye ariko igihe cyose byoshika ko bivuga muga uno munsi iko turakora nuko duteza kugira ibishobora byose kugira ngo umukandida ashobora kuza mu gihugu cy'u Burundi abe umuntu azana amahoro n'umutekano kugira ngo uko biri no musi bisumbirize
murakoze reka duhe n'ijambo kandi ni kiza George nawe nyine yagiye cavuze ku byashikirijwe na kubibazo ibiri byashikirijwe na Jean Bosco ari mu Rwanda ndaga ku jambo
yego na byumvise kandi amushimiye cyane kuba aratishinga n'ibibazo biri mu Burundi ikiba igihugu kibanye cy'u Rwanda ariko kubijyanye n'abantu babandanya bahunga birababaje cyane yuko abantu bavuga yuko hari amahoro kumutekano n'ubwo hose ariko abarundi bakaba bahunga nuko rero abahunga tarabasazi bibagwaye mu mutwe yuko bafise ibirukano rero nta uhakana cyane yuko hari abari kwarahunga gusa igikomeye si kubihakana nuko tumenya mbere niko iri kwarahunga kubyerekeye uwo yavuze yuko bahunga mbonera kure ariko nibaza ko yo bandanye batohoza yiwe nicyo gituma bwa mbere navuze yuko abantu bubandanya gutabarana kuko abantu turacafise ubwoba burengeje ntibyumvikane ingene imbonera kure ishobora gufata umuntu hanyuma bakabona ko ariko arakora ikibi bakamureka aho bobiye hamwe kugira ngo bamugwanye kuko muri CNDD-FDD basanzwe umugwi w'abagwi w'abajene barimwo baravuga yuko umuntu wese ahanwa ku gatwe kiwe kandi bona ko si makosa ahanwa nico gituma dutumira yuko abarundi batasubira guhunga bahunga imbonera kure ahubwo bobegera bakavugana ukoze ikibi ari umwe ari babiri ntibazobonanira igihugu niya concept collective tuko turatumurira abantu niyo tuko turigisha muganga kanake yuko abantu bohindura ingendo abantu batokwama iminsi yose aragakomye boca biruka ahubwo boja hamwe kugira ngo icyo kibituba bahunga bakigwanira abantu hamwe ari umuntu umwe kira none aba bantu bariko baratema abantu bakoresha ibitanga mu makuru dufite muganga kanake nuko batarondera hanyuma bari mu bwangu batari ku butege nuko hariho n'abantu atahubegana bya politike abamenyeshamakuru ndetse banavuga yuko n'uyahora arumvise ata Bujumbura arimo urumva yahora ari mu CNDD-FDD ni ukuvuga yuko aba bantu ari umwasi w'igihugu ari abo kurwaniriza hamwe atari umwanya wo kuvuga ngo reka nirwe koti baraha kw'amatora reka mpunge abarundi bose batumirira n'ukuri guhindura ingendo ibintu byo guhunga bakabireka ni byo kuri hari ubwiza bwo baturi bwo bakumwe ariko bo kwihutira kurwaniriza hamwe umwasi nicyo cyo kutwigisha abantu kwigisha biragora kumenyesha n'ibindi hanyuma kubyerekeye ibiby'amatora ariko tubo tubakora tubo turategura kandi biriya natwe twarayatereye tuzoyitaba turiko turavugana n'abandi banyamigambwe kuko turemeza yuko naho mu Burundi dufite imigambwe irenga 35 si uko imigambi ituma dutera imbere ari uko ingana nuko ari imigambwe usange isangiye ibyiyumviro ngendegwako isangiye abafite sosiyete ibyo rero ni ngombwa nabyo ni byo bihinduka abantu baje hamwe nibaza yuko uyu muvandimwe wo mu Rwanda yorema bizoza kuko bihanake turemeza yuko kuja hamwe n'abandi kuganira n'abandi
ndabibutse
kuri inyishu zo mu Rwanda kwari byo bishobora gufasha igihugu
ndabibutse mu mpe inyishu ngufi ngufi akanya kari hutacane rwose reka muri iki gihe duhe ijambo wundi munywanyi radio ijwi rya Amerika Jean Long
niwe neza
muri hega Jean Long
Kigali ndarahantu bita ku mukuyu
yego akandi kazi naninde
amazina yanjye ni Jean Long Kurutus
yego me murafite ikibazo murafite icyumviro turiko tuvuga cyane cyane ku mutekano uhungabanywa n'abantu itwaje imipanga mu Burundi muri iki gihe tuvuga ku ijambo ikibazo cy'icyumviro
ikibazo nari mfite mbere na mbere ariko ikintu navuga ni ibintu bibabaje cyane nge rwose ndababaye cyane rwose kuko ibyo bintu ntago bisanzwe kumva bafata ikiremwa umuntu bakagitesha agaciro bagatemagura none ngiye kibazo nabaza batumire ese ubwo bushyamire no bushyamirane no umutwe se waba witwaje ibyo birwanisho utema abaturage se cyangwa byaba ari kurwana hagati y'abaturage none se ikindi kintu navuga ko numva mu Burundi havugwe cyane cyane ibintu bijyanye n'ubukene ntago byaba bishoboka yuko abo bitwaje ibyo birwanisho baba ari ibisambo cyangwa ari abasahuzi murakoze cyane ibibazo byanjye byari ngo iby'Uwiteka biteho
murakoze Jean Long Monsieur Nahe Nikiza George dutangure kuri mwebwe ibibazo bibiri abo bantu bari mu rwi ka bo bari mu rwi uzwi cyo ni kibazo nibaza ko mwagerageje guca hijya no hino mu ntango boba babikora wa kuri ukene duka kujambo ikibazo cyemwe inyishu kuri umunsi yana
murakoze icyo umuntu yo bandi yo tamira ko nuko umuntu atarumugwi ugwana kuko umugwi ugwana urivuga abona abantu barivuga ikindi umuntu avuga ati ya wari umugwi uri utunganijwe ukora ibyo bintu baramaze kuduha ababijejwe abantu bari bo gusha ku isaha rero abo bantu ntibarivuga kandi n'ubutegetsi abapolisi canke abajeje intwaro ntibaravuga ko uwo mugwi uriho mugabo icyo bariko barafasha tukiyataboneka kuba ari ubukene umuntu abivuga uko nyene ariko aho bimaze kuba n'uko bashika bagatemagura umuntu ntagice bamutwara bagasiga ari intere bakagenda umusuma rero iyo umuntu atewe n'ubukene ntatemagura ahubwo arakoba ni ukuvuga agafata ibiri ku muntu yishe agatwara atakingira mu nzu agatwara amatungo ariko menga abo bantu ko babivuga nuko tubizi siko bigenda ni ukuvuga rero ko uwo mugwi nako abo bantu batarivuga baribo ntituzi ikibagenda ico gituma mu ntango twavuze yuko ababijejwe bitorenga aho abantu bifatiye ibihishu biriko biraba ahubwo nibanyaragase tumenye abantu abariho kuko turafise inzego zikwiye ziriko zirakora igipolisi ubutungane intwaro n'inyabutatu n'inyabune bariko barakora sinzi igituma rero batetse kuduha inyishu tureke kuyibwira murakoze
reka tuhe n'ivyo bibazo Monsieur Nahe Olivier Nkurunziza ibibazo vya Jean Long duka ku ijambo
ibyo ariko aravuga abasaba baradazi uko ngo bari ubukene butuma abo bantu bashobora kuba batera kugira ngo bibe abantu habe namba njyewe nabivuze n'ubukozi bw'ikibi ubwicanyi bufise isano no gushyira abantu mu ruhagarara kugira ngo abarundi bagume bari mu ruhagarara babona yuko igihugu cyabo atamahoro n'umutekano uriho hanyuma abantu bakumbure bahebe bahunge igihugu cyabo kuko bugiye ikintu kimaze gutera kikagusanga n'imbere y'umuryango wohavunahunga karuce wahora ubamwo kugira ngo uje ahandi naha rero tuvuga duti iki ni ikibazo cyo kutarabira muri iyo mpande gusa y'ubukene naho ubukene bwobaho si ubukene bwotuma umuntu uza kumwicukagira ariko ni ubukozi bw'ikibi burengeye buri mu bantu biyumvira kugiranira nabi n'abandi kandi nabibonye ko twanabivuze ko iyo ngorane itaraba umurundi ari mu mugambo buca nkuriya tumaze kubona ko bifata abarundi bari mu mico yose iki rero cyofata abarundi bakumva ko atari uwo mu mugambo buca nkuriya biraba ariko biraba abarundi bose ikijyanye nuko iyo bari migwi y'abagwana nta migwi mbona iriko ngaha iragwanira ngaha mu gihugu naho iyo bivugwa si migwi y'abagwana niyo iyo migwi y'abagwana igwana mu gutema abantu irashakireke kuko imigwi y'abagwana niyo bihabuze ikindi siyo bije gutema abantu ibasange mu mihana ibasange mu miryango abo rero n'abantu babicanyi bo gutera ibyatsi kandi tugasaba leta ko yakoresha ingufu zose kandi abo bantu bagahanwa uwofatwa ntibamurenze ko uruhwa rw'amazi bamuhane biboneke kandi abarundi babyumve ko abo bantu bahanywe bimwe by'akarorero
tubibutse inshuti mwese ko muri kumara bandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika turi kumwe na Ndayisenga mwiriwe neza
ego mwiriwe mwiriwe
muri hega Ndayisenga
mu Kirundo
murafite ikibazo murafite icyumviro
njye icyumviro nari mfise ana ibintu biri kubera mu Burundi bwacu ni ibintu biteye ubwoba kandi bibi rwose na cyane cyane ko twimirije mu by'amatora ahubwo ndicyo duhamagara abarundi bene wacu nuko twoza hamwe tukareka tuguma mu ruhagarara twama mu mpagarara bamwe ngo basahunge igihugu abandi bari hanze n'ibindi buki gihugu cya Tanzania kirakwiye kutubera akarorero
Murakoze Ndayisenga reka duhe ijambo kandi Joëlle tugaruka ku cyimbo cyawe tubaze abashinga ntahe bagira icyo akivuze ko ariko reka tubanze duhe ijambo Joëlle. Joëlle mwiriwe neza?
Mwiriwe.
Muri hega Joëlle?
Ni Kigali mu Rwanda.
Akandi kazina ninde?
Ni mubona Joëlle.
Ni mubona murafite ikibazo murafite icyumviro turiko tuvuga ku mutekano muke mu Burundi.
Ubwo mwanyibutsa batumire gatoya analire ijwi rya Amerika ntirifata.
Uti?
Halo?
Oui.
Kimwanyibutsa batumire analire ijwi rya Amerika sinarimo ndayumva neza ariko ikiganiro cyo nacyumvise.
Abatumire ni Olivier Nkunziza akaba ari umunyamabanga mukuru w'umugambwe ipfona akaba ari umuvugizi wayo turi kumwe kandi na Georges Nikiza akaba ari umuvugizi w'umugambwe hanaka. Tuga ku ijambo ikibazo cy'imbere.
Icyo tubazo dutatu.
Yego.
Ikibazo cya mbere bo bari gukora iki kugira umutekano ibujumbura ugende neza. Cya kabiri ariko ko mbona Burundi mbonera kure nazo sanga ziri hagiye we ndwara mu ntara ya Muyinga ariko mbonera kure nazo nyine hari igihe bahotera abanyagihugu ugasanga biri nabyo mu bahunga bahungabanya umutekano kubera bego hata mna gihugu nabyo mu bihunga banyumutekano none ivyo bari gukora iki kugira biveho matara azagena neza 2020 amatara tuzoyitabire ibintu bihagaza neza hari bujumbana no munta none ivyo bazo na rais
murakoze Joëlle mushina hi Olivier Nkunziza impanuro zatanzwe na Ndayisenga avuga ko Abarundi ahubwo akwiye kuja hamwe akanize bibazo vya bibiri bya Joëlle abaza ikintu cyo kugwa kugira ngo umutekano ugende neza duga ku jambo kiba kuri ibyo bibazo bibiri.
Murakoze nibyo Ndayisenga mu Kirundo aheje kuvuga ati ibintu biko biraba mu Burundi birateye ubwoba cyane nibyo ibyica Abarundi birateye ubwoba ariko icyo twamenyesha si ibintu biteye ubwoba bwose kuburyo Abarundi bogenda barabundabunda nibyo hapfuye umuntu umwe birababaje mu gihugu ariko rero icyo no vuga twebwe abarundi bitwogira ubwoba kuko ingorane ya mbere iteye ubwoba ahubwo no kugira ubwoba cyane abarundi nuko izo ngingo zafashwe twohaguruka mu makaritsi tubayemo mu mitumba tubayemo dukomeze umutekano mukora abo bantu bagomba gutera akajagari bagomba kuzana ubwitanye mu gihugu mu gihe twimirije n'amatora nkuko babivuze. Ibi rero twamye dutanga impanuro nomenyesha yuko turavye ibyo biba ni ibintu biba mu ijoro abantu baryamye si ibintu biba ku mutaga umuntu aguteme rero nomenyesha nuko leta yofata ingingo z'ukomeye ucungera umutekano wo ku mugoroba amasaha amaze kugenda kuko se umuntu agutema ku mutaga ariko turagenda n'abantu biya dukiza mu ijoro mu gihe bamaze kubona ko abantu bamaze kwegera imihana bamaze kuja mu nzu ugasanga hajya amasaha yigiye imbere barakoze ubwo buwe gito n'ubwicanyi ni ibintu rero biba mu ijoro mu mwinyegezo. Twebwe rero ibyo avuga ni uko twabandanya dufata mu nda kuko nicyo cyonyine kizotuma Abarundi bakundana mu butandukane bwacu mu buryo budasanzwe bw'imigambo itandukanye. Joëlle nawe yavuze ati hoko gwiki igikorwa gikomeye ni uko Abarundi bokundana hagati yabo bakamenya yuko yaba umugambwe bwaba ubwoko bwaba idini kitoba ikintu kidutandukanya kuko ikiremwa cya zina muntu n'imana yaremye abantu nta mvo nimwe iriho kugira ngo igirire nabi umuntu rero no gufatana mu nda hanyuma tukarinduka. Icyo namenyesha ni uko abantu benshi bamaze kumenyera kuvuga ngo imbonera kure rero mvuga ngo abazigana naba narabisiguye imbonera kure z'abantu bavuye muri Amerika z'abantu bavuye muri Congo z'abantu bavuye muri Angola n'Abarundi no kumenya rero ko ari umuhungu wo kwa Minani ucanga wo kwa Gwasa hanyuma rero yakoze ikibi tukamufata tukamushengeza yemeza rero ko ari imbonera kure hanyuma tukamufata kugira ngo icyo kintu abantu bubatse cyuko imbonera kure umenga ni ibintu abantu batekerwa mu gihugu hanyuma tubashikirize abajeje umutekano tubone n'ababakorera ko kugira ngo tuvuze ijambo gusimbonera kure ntituvuge ko ari Minani wo kwa Naka bituma bijya mu kinyigimbe cy'ibintu bigatuma abantu bidatandukanya abantu rero nico gituma twebwe abadasigana twihaye duti Naka wa Naka wo ku mutumbu yagira ingorano ubu hanyuma tukaraba ko batamuhana kuko ibyo nibyo byonyine bizosambura ico kintu abantu bamaze kubaka cy'imbonera kure cyuko umenga ni bimana mu gihugu kandi atari uko umuntu akoze ikosa nari hano kandi twabwiye abarundi n'amakungu ko abo bantu bategerezwa guhana uzokwemera ariko haniwe ku mugambwe hanyuma twadufatane n'uwo mugambwe wemeza ko ugaruka rwa barugo kwica abantu
reka namwe mushana hiyo George Nikiza mugire cyo muvuze ku byashikijwe na Ndayisenga na Joel Ndayisenga atanga impanuro kwa barundi bose bakwiye kuja hamwe
ego twamye twivuga kuva kera yuko abarundi bakwiye kuja hamwe cyane cyane igihe batewe n'abantu batitwa izina bakaja hamwe ndetse tuvuga n'umugambi wacu ni Assemblée Nationale pour le Changement abantu nibaje hamwe kugira ngo bahindure ibintu ubwa mbere bihindure bo nyene hanyuma bahindure ibintu ni byiza rero yuko abantu bafitwa amajambo ariko bo bivuga mu ngiro kugekeye Joela njewe sinja kure n'ibuge zanje Olivier nuko imbonera kure zidakodwe mu mafera beto zikodwe mu mabuye n'abantu tuzi n'abantu tutaho bavuka n'abantu mbere bari mu kambwe CDFDD ariko mu kambwe CDFDD nimba ari umukambwe uvuga yuko utwarira bose njiwo kwemera yuko umwe mu rwaruka basanzwe bemera ko akora ikibi kugira ngo bavemange nicyo gituma dufite abantu abarundi bose abantu batari mu migambwe abari mu migambwe bose kugira ngo bahagurukire ikibi mu Burundi cyaba gikozwe n'imbonera kure cyaba gikozwe n'uwariwe wese yitira umugambi kuko nkuko nabivuze niba avuga ngo imbonera kure yabikoze hamwe bagaca bahunga hamwe mu Burundi buri ko burasha kubera imbonera kure ntacyo ariko barafasha ubufasha ni gutabara ubufasha ni ubufasha abandi kugira ngo bikure ko umunyakibi rero tuhamagarira abantu yuko gushyira imbere ubwoba gushyira imbonera kure yuko atari byiza ari gutera ubwoba abandi ubwa mbere abanza kubyitera hamba gutera ubwoba abandi abona turabiryamirije rero imbonera kure rero zihagurukira nimba ari mbi kugira ngo tubereke umunyakibi aha aba mu bantu aba mu gasho nicyo gituma rero tutavuga yuko ibi bintu by'ibyabyipanga bidafatanye n'imbonera kure reka n'ukuri nimba nibonera kuri bazatwereka ariko kubashaka kuri isaha abanywa y'umugambi hanatu batubwira yuko ari abantu bataramenyekana bafite ibitanga batima abantu mu ijoro hanyuma bakayonga ego ni ibyo twagira tubwira kumuriza abarundi yuko abanibonera kuri bataza kuzitwazira abahungu igihugu
muri kumwe abandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika turi kumwe na Jean Marie mwiriwe neza
mwiriwe
muhiga Jean
Marie Nimanda mageza batumire bindi ngoti.
Ndarakumva tugaku jambo akani kaze na ninde?
Ndwayo.
Ndwayo. Murafite kibazo cy'umviro?
Eh, kibazo cyane n'agenda kibaze. O muvugi cy'umugambo w'atasigana ipron.
Yego.
N'agenda mubaze ko yo bazigituma baba ariko barakura mu abasirikare bari ko barabakura hano hari amasite y'abadeparase bacitse ku 193. Cyane cyane hama umu mukare mu ntara z'uburaruko. Kuyo bazigituma ko ari umutekano wabaye minsi cyane cyane kuko uri kuraraba birashaka kuba bifitanye isano na politiki yo bihari ubu kuko ndakibajije ndakibona kuko ndazi yuko diprona ifise iri mu nze reka ifise icyo gacambe cy'umukuru w'igihugu akaba umushyikirano w'umutekano wo kwivuna abansi batwaguye arimo ajejwe ko bari icyo babizi ko hanyuma kina cyane ngomba mvuge nuko ibyo kuvanga imbonera kure mu kivunga sibyo kuko imbonera kure zose ntizimeze nabi ariko hariho mwa bamwe bitwaze yuko ari imbonera kure kugira ngo bononere abandi sibyo bapfa hagati yabo ahubwo rero ko basanzwe bari no muri leta ngo dufashe bakegera umugambo uri ku butegetsi bakarakuntu basubiza ku murongo abawiyitirira mugabo ariko bakoresha izindi nyungu zabo bijyanye no kononera abandi
babana mu rakoze Jean Marie Ndwayo kadutangwe ku mwebwe Olivier Nkurunziza ikibazo cy'ambere yakibaje mwebwe tugakwijamo
ego arakoze cyane arabajije ikibazo avuga ati mbega mu bamumaze kumva yuko abasirikare bariko barabakura kuma kuba ahantu hari impunzi kugira ngo ubwoba bugaruke mu gihugu icyo ni kibazo tubaze kumva tubaze kubyumva batari bake babidutera kwa kamo kandi umugambo w'abadasigana nkuko wama iyi kibazo cyose cyadutse wamugihagukira ukagikurikirana impa donido ukamenya igituma ariko nditwovuga ngo amaposition yose ari ahantu ari makambi y'impunzi ariko barayakura ko nico gituma turiko turabaza igituma mu buhinga bw'aba yijejwe umutekano aho byabaye twavyumvise muri komine Gasogwe twavyumvise n'ahandi kandi niyumvira ko ico kibazo uno munsi ntari bwishure ku izina gicagira cya mbere cy'umukuru w'igihugu kuko sindi umuvuzi wiwe ariko naho yamuka mu mugambwe iwacu ariko icyo kibazo ndakimenye vuba turemeza neza ko mu minsi no mu 2015 hari abari ingorane nk'izo twaragitoreye inyishu niyumvira yuko ikintu cyose gishobora kuzana gisubiza inyuma umutekano w'abarundi ugamba badasigana n'ushobora kuguma ukirorera uko niyumvira ko nico tuzogitorera inyishu kuno munsi sinahava mvuga ngo icabitumye ni iki kuko sindimo barongoye igisirikare mu gihugu ariko icyo kibazo twaracumvise kandi twaragifata mu minwe mu minsi tuzogitorera inyishu iboneka tuzoterera twegera abajeje umutekano n'ibyicegera cyambere cy'umukuru w'igihugu ari mwabo nabo nyine tuzobereka kugira ngo twerekane impungenge abarundi bafise mu gihe abajeje umutekano babatwaye kuko wafise na burya amatora yimirije abarundi baba bajya mu ruhagara sigiye rero cyo gukura abasoda ku maposition ahubwo ni gihe cyo gushiraho kugira ngo abarundi bagume baremye
ku kibazo nacyo cerekeye gufatira kivunga imbonera kure
nivyo abari mu mugambi uri ku bitegetsi turabonana kandi turaganira kama twaberetse aho bitagenda neza nazo bitagenda neza tukabivuga rero tuzoguma tubivuga yuko nta muntu numwe afite uruja mu gihugu cyo kwitirira umugambwe kugira agirire nabi ikindi tumaze kubona ibyo imigambwe ikora umugambwe wo himiriza abantu kugirira nabi abandi kugira uronka majwi uwo mugambwe nta uri kuraja atari kuja kumushiro
muri ko murabandanya kumviza radio nkijwe ya America turi kumwe na Idrissa mwiriwe neza Idrissa matumba
Kigali ni karuru
yego kandi kazina ninde
ndiye bariza uwo muyobozi mwatumiye
yego
kubera abarundi n'abavandimwe bacu kubera amakuru amaze n'imizi bafite izihe ngamba zatuma iyo mitwe yose nyine leta nyine kugira ngo iriya mitwe ibungabanye umutekano bayinesha noneho ngo ngira ngo mubaza ngo twize n'abanyarwanda twifuza ko abarundi bagira umutekano kuko ni abavandimwe kunya tugasabana bafite izihe ngamba zo guhosha bariya abantu bakora ari amakosa nyine
murakoze Idrissa reka dutangurire ikibazo cyawe kwa George Nikiza telefone yari yagoranye gatoyi Idrissa arabaje niba mu migambwe abanyapolitiki mufise imigambi irashe yotuma imirwi itandukanye ihungabanya umutekano mu Burundi ituzwa duga kwijambo
yego murakoze ubwa mbere hoho nuko uyu mugwi nuko twabivuze atitwa izina ariko ndemeza cyane yuko ari abicanyi umwicanyi nawe umugambi nta muntu umugambi umuntu amugirira no kumurondera hama bakamufata hanyuma bakamuhana bakurikije amategeko y'icyo gihugu nta wundi mugambi rero turondera nuko ababijejwe bagerageza bakoresha ingufu zose zishoboka kugira abantu bafatwe ku byerekeye ingorane ngira kumbure ziri mu Burundi bijyanye n'impari ya kumbure niho yagombye gushira nuko muri hanake tuvuga yuko umurongo wa mbere nako intute ya mbere kivi cya mbere cyo fata abanyamigambwe ariko leta nayo igiye imbere ni ukuvuga yuko twe twemeza yuko ibiganiro bigikenewe hagati y'abanyepolitiki haba bari hanze n'abari mu Burundi kugira bikabera ahantu bumvikanye ko kugira ngo izimpari zihere kuko hari abagomba yuko zihera mu bya politiki ariko hariho n'abantu bamaze kuvuga yuko ibi bintu bishobora guhera biciye mu nguvu dushyikiye abantu bagomba yuko bihera mu nguvu ariko ni byiza yuko abantu bumva yuko ibintu biri mu gihugu nkuko twayibonye kuva kera yuko bitohera biciye mu nguvu ariko hakiri kare kugira ngo abantu bicarane nta bintu by'amananiza biruta ibyo mu 2023 biriho nuko abantu bokubahukana bagahebiranira kugira ngo noneho dutere tuje imbere duteze imbere igihugu duhe amahoro ibihugu tubana cyane cyane u Rwanda rutubikiye abarundi muri Tanzania ndetse n'ahandi icya kabiri ni uko uburyo bwo gutegura aya matora mu byo kubutegura haba mu kuyategura mu kuyajamo ndetse ni mu nyuma zaho abarundi bose cyane cyane babiho n'ibyanya abandi bari by'amatora bo babarimo andiko ndavuga cyane cyane uyu mugwi utegura amatora inzego zisanzwe yatunganya abayacungera abayaraba nuko abantu bose bazwa hanyuma na kimwe igira gatatu nuko itunga ry'igihugu risabikanywa atawanya wangura kugira ngo inzigo indambi bihere kuko nanone haraye inzara habyuka inzigo mu ncamake ibyo tuma tuva muri aya makimbirane hanyuma iyi migwi yabica ntiduteranye ngo kiko turafite amatora ariko by'ukuri ibindi dukabira handi umunyakibi ahano kuba ari umunyakibi hanyuma umuntu tubeho mu mahoro n'umutekano.
Ego me namwe Olivier Nkurunziza mu mugambwe ipona nkuko umushinjacyaha Idrissa yabibajije mwa mufite imigambi yo kugarukana mu mutekano reka gutuza nk'imizwi yose yoba ihungabanya umutekano.
Umugambwe w'adasigana ibrona ico namenyesha abarundi n'amakungu nuko uri ku kibuga uri ngaha mu gihugu nivyo kandi nta mutumba numwe tudafise kwa abanywanyi cambere tiko twakora no kwigisha kugira ngo umugambwe ubwa mbere utsinde amatora kuko iyo umugambwe utsinze amatora ubufise inguvu ziboneka zo guhagararira umutekano mu gihugu ariko naho bitari ngaho uno munsi umugambwe w'adasigana umugambi wawo nta handi uhagaze atari kwigisha amahoro ubumwe n'ubutungane mu bantu nico gituma twebwe aho duhagaze no munsi yaba leta abadasigana baba bafasha baba barimwo nuko amaduhimiriza twerekana neza ko ikintu cyose wifuza kugira ngo gishike ko kidashobora gushikwa ko ngo utoye inkoho urinze gusesa amaraso y'abarundi kakaba nkako umugambwe w'adasigana kuva kera na rimbi ntiwigeze ufata inkoho ngo uje mu ishyamba nicyo gihe utuma uno munsi duhimiriza tuvuga duti imigabo n'imigambi y'umugambwe Ludovico Rwagasore yasaba iterambere ry'abarundi yuko abantu bafatana mu nda mu butandukane bwabo aricyo cya mbere twobandanya dushyira imbere imigambi rero si mishashi uno munsi tuzana mu mugambwe niyo tuguma twogera ko y'umugambi wa Ludovico Rwagasore yuko yerekana abarundi mu butandukane bwacu mu bwoko butandukanye mu madini atandukanye mu byimviro bitandukanye ko bidashobora kuba ibintu intandaro yuko abarundi bicana twebwe rero aho duhagaze uno munsi nuko tuba turahimiriza abarundi bwa mbere batora umugambi w'abadasigana itona ariko kandi duhimiriza abarundi bitegurira amatora ntibasubire guhunga abanyepolitike bari ngaha mu Burundi ntibaje mu matora ngo bahengere bugira buce tujya tujye mu matora ngo bahembe niyo ntandaro yo gutuma demokarasi mu gihugu yisubira inyuma ariko kandi igatuma n'abarundi bagira ubwoba bishyira ibyo abanyepolitike bari hanze batahuka batahuke nibyo ibiganiro babivuze ariko ababishobora batahuka uno munsi naho ibiganiro bitoba amatora yazoba kandi twama tubivuga utora nabi ugatwagwa nabi kandi wanka gutora wanka no gutwara.
Yego meye tubibutse inshuti mwese kumwe mu rwandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Claude mwiriwe neza
mwiriwe neza banyagunyeje amakuru
mwiriwe neza muhiga Claude
turi Bujumbura mu gisagara cya Bujumbura
subwira kandi kazina kawe kikirundo
ni twandagira gice code ntangomba kora mu tuna batumire mu bashura mu kiri
barakumva duga kwijambo ikibazo cy'imbiro kanya karagiye mu kanya gato
cyo mbiro cyacu ni nk'imperera nagomba ntere bize bariko baravuga uri kurumviriza bose umenga bose bari mukuri mu gonka tege abanyagihugu kumutuma dekumba imvugo z'abanyepolitike ntabwo bose twamaze kwabona nko kumenga bavuga bishira ko ntawo uvuga ati je ndi mukuri indi mukure ego iyo ibishitse amatora y'imirizi izo ngorane ngaha mu bindi turazimenyereye kumva ngo bya rupanga ngo ba rukoti kandi rwasanga bibaye imbere y'uko amatora agomba abe n'inyuma yabo asanga twebwe abanyagihugu iyo hageze babiri kwa tuturagiza abanyepolitike nyine ugasanga bya bindi y'amatora abaye nabi ugasanga amaze kuba nabi tugize ingorane z'ubukene nk'ubu uravye nk'ingorane dufite ubu unyine kubera imvo ya demikeni yaba cyari demirikenze ubundi Burundi tuba dutekanye tuba tumeze neza tuba tujya tugice dushyira tuno urabona ubu unya ubukene abanyagihugu kubera iki abo banyepolitike nyine akajambo kandi karakubonye murakoze
murakoze Claude reka tubanze duhe ijambo kandi Reverien Reverien niwe neza
niwe
muri hega Reverien
karere k'iyaga bigari
yego murafite ikibazo cy'imvira mu kanya gato kanya karihuta
ego afite icyiyumviro nagomba kubaza uwo muntu uzenya arongoye ikona bo nagomba kumubaza ati none kubera iki ibyo bintu byama byaduka amatora iyo agira atangire oya sitera bwoba ngira abo mugambwe CNDD-FDD bwari arimo arakora imbonerakure kugira batere ubwoba abantu kugira abatazobatora yuko babagabisha yuko bazibonera bo ikindi nagomba ko none bavuga bashimikira ku bintu by'amatora kandi tubona abandi bari hanze barahunze bataruhara zo kujya mu ayo matora hari impinduka bizeye yuko izoba batagize batagiye hamwe ngo habe ibiganiro bijyemwo bose n'abandi banyepolitike bisange mu matora
murakoze Reverien reka mushyira ntahe nikiza George mubanze mu ishuri ikibazo cyabajije na Reverien asa n'ushyira amakosa ku banyapolitike reka ubukene buhari ko byavuye ku banyapolitike mu 2015 reka n'ibyo bibazo bibiri bya Reverien baza ko bwo bari uburyo bw'umugambi uri ku butegetsi kugira ngo batere ubwoba abatezo batora nduga ku ijambo mu kanya gato ndabona ndumva telefone igiye ni mushyira ni telefone ya George ishobora kugiye reka ibyo bibazo tubibaze Olivier Nkurunziza tuga ku ijambo ku bibazo bya Claude na Reverien
yabivuze ati wumvirije abanye politike baba bariko baravuga imvugo menga iri mu kuri ariko tukasanga ibyo bavuga si byo icyo niyumvira nuko abarundi ubwa mbere babanza bakaraba abanyapolitiki ibyo bariko baravuga ibyo batavuze batabishize mu ngiro bakabahindurira kuko niyo mvugo itegerezwa kuba mu banyapolitiki nta munyapolitiki yaza kuvuga kugira atere ubwoba abantu ngo ntabashikirize yuko ibintu bizogenda neza niyo bari imvugo yuko ibintu azobashikiriza bidashoboka ariko icyo twokwemera nuko abarundi ahubwo bavuga bati ibyo mwavuze nimo bishikako nibyo hari abadabishikako nico gituma amatora abaye abo banyagihugu abo banywanyi abo barundi bavuga bati ibyo batwemereye ntibabishitseko none no munsi nitugutora niko karorero kabo kandi nico gihano bakwiye gutanga nico no basaba uwabemereye ibintu nabishire mu ngiro amatora azoza bazorabe bamuhanire mu isanduku y'amatora Reverien ivyo yavuze ati mbega nibwo bari ubuhinga bwo gutera ubwoba kugira ngo abantu bareke gutora imbonera kure je nagira ati ndabisubiremo iki cyoco cyo gutemara c'imipanga nikiraba abari mu mugambi uri ku butegetsi canke abarundi batari mu mugambi uri ku butegetsi bwose kuko turavye baba abari mu mugambi uri ku butegetsi barabatema kibaye abari mu mugambi utari mu butegetsi nabo nyene barabatema igipanga birumvikana niyo aba rero ari umuntu ariko aragira strategy yo gutema abanywanyi biwe agatema n'abandi bose murumva ko uwo muntu
ndumva na telefone ya imushyanahe Olivier Nkurunziza nayo nyene isa n'icitse ikintu yari kurayishira nuko hariho abantu benshi bavuga ko nk'umunywanyi Reverien avuga ati mbega ntibwoba ari uburyo bwo kugira ngo umugambi uri ku butegetsi utere ubwo abantu kugira ngo baze bawutore ikindi kibazo cya Claude nawe akaba yavuze ko abarundi bose reka izo ngorane bazirimo zo bose bakwiye kuja hamwe kugira ngo barabe ko hashobora kuba ari nk'amatora yimirije yo mu 2015 yo batuma abantu bigenza nk'uko bigenza ariko icyo kibazo nk'uko twakivuze ni ikibazo cyagiye kiragaruka cyageze kuba mu 2015 aho hariho imirwi y'abantu bita barukoti eka bate ubwoba abanyagihugu cyo nyine ugasanga nakajagari mu gihugu cyose ariko nk'uko mukuru w'igisagara cya Bujumbura bitangaje yavuze yatangaje ingingo zimwe zizotuma abantu cyane cyane mugisagara cha Bujumbura basuzumwa bakaba nkamakaye yikugira ngo abantu bose haba bikabamenyekane nshuti mwese rero mwa kwikiranya ikiganiro cyacu muri sanga turabashimiye cyane rwose turashimiye na engineer Macline yadufashe mu yabwizuma na Fatuma Kalala yegeranije ikiganiro turashimiye Olivier Nkunziza ikana Georges Nikiza naho amatelefone ataramize neza turabashimiye mwese mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.
Abakomeje kutwumva ni